Iyo mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Fide Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidele, amakuru abandanya avugwa ni muri Afghanistan. Presidensi ya Leta Zunze za Amerika White House yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko batalibani bemeye ko abasivile barengana mu mahoro bakaja ku kibuga c'indege kiri I Kabul ku mugwa mukuru. Ni mu gihe igisirikare cya Amerika categuye indege ku banyamerika n'abanyafghanistani bahunga ubutegetsi bw'abatalibani. Umuhanuzi mu by'umutekano mu biro kwa perezida Jake Sullivan yavuze ko Amerika ihagaze ku byo yemerewe n'abatalibani. Sullivan yavuze ko inteko za Amerika zatekanije uburyo bwo kunguruza abandi banyamahanga hamwe n'abanyafghanistani bemerewe gukurwa mu gihugu bakajanywa muri Amerika. Amerika yavuze ko hakiri abantu baharurwa mu 11,000 bita ko ari abanyamerika bakiri muri Afghanistani. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika Major General Hank Taylor yavuze ko kuva aho ikibuga cy'indege cyongeye kugururirwa ejo ku munsi wa kabiri, igisirikare cya Amerika kimaze gukura muri Afghanistani abantu hafi 800 barimo abanyamerika 165 mu ndege indwi. Yavuze ko Amerika itegekanya ko haguruka indege imwe imwe uko isaha iheze kugira hatwagwe abantu bari hagati y'5,000 hamwe n'9,000 buri munsi. Mu gihe ubutegetsi buhindutse muri Afghanistani bukegukira abatalibani, perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari muri indwi yaragabishije ko urugamba rwo kugwanya iterabwoba rutarangiye ariko rugiye kwimukira ku mugabane wa Afrika. Mu rwandiko yacishije mu kimenyeshamakuru Financial Times cyandikira muri Nigeria ku munsi w'Imana, perezida Buhari yavuze ko Afrika ikeneye imfashanyo zirenze iza gisirikare kugira iterabwoba rituzwe. Ariko perezida Buhari yidogera ibihugu byo mu burengero bw'isi ko byashyize ingufu nyinshi mu karere ko mu buseruko bwo hagati no muri Afghanistani bibagira umugabane wa Afrika.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika mu karere k'ibiyaga binini intambara yadutse hagati y'abasirikare ba Congo hamwe n'abanywanyi ba Codeco mu ntara igwiriyemo inzahabu mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo ku munsi wa kabiri. Iryo tana mu mitwe ribaye kuva aho abasirikare barungikiweyo inyuma yaho abashinwa batatu baburi wirengero nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabivuze. Umuvugizi w'igisirikare Jil Ngongo yavuze ko abashinwa batatu hamwe n'abandi bakora muri kompanyi icukura inzahabu bashobora kuba baranyurujwe n'abarwanyi b'umuhari witwaje ibirwanisho Codeco, umwe mu mihari irenga ijana igisibije muri iyo ntara. Ibitigiri by'abishwe na nyamugigima yabaye muri Haiti byaraduze bishika ku barenga 1,941 hamwe n'abarenga 999 bakomeretse nk'uko ikigo kijejwe gukinga ibiza cyabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Amazu arenga 60,000 yarasambutse, ayandi 76,000 arononekara mu gihe inyubakwa za leta nazo zononekaye izindi zigasambuka nk'uko ico kigo cyabivuze. 1,000,000 by'abantu ntibakigira aho bakika umusaya mu gihe kandi bahanzwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe grass cyasanganguye ico gihugu. Ikigo cya Amerika gishinzwe ibiza kivuga ko bishobora gutuma imisozi isitagurika muri ico gihugu gihanzwe n'ubukene. Abatanga ifashanyo baza baratanguye kujya gufasha barimo n'abahinga b'abanyamerika karuhariwe mu byo kurondera abaguwe ko n'ibibomoke. Izindi mfashanyo zimaze gushikira Haiti zigizwe n'ibifungurwa, imiti hamwe n'amazi byavuye mu gihugu cya Mexique.
Alois Bigirimana, urakoze kudushikiriza aya makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru yo mu biyaga binini. Mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibandanya gutaha, hari izindi zimaze imyaka irenga 40 mu buhungiro zitararota guhunguka tewe nuko zivuga ko atamatongo zivise mu Burundi.
I Tanzania barantahuye ntacyo bampaye. Nsitsi Burundi ndaburahomba ndabura naho ndima ntanongera ndagaruka. Nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe ufumba umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu.
Iyo ni imwe mu mpunzi z'abarundi bahunze igihugu mu mwaka w'1972. Leta y'igihugu cya Uganda itangaza ko ishobora kuzokwakira impunzi z'Abanyafganistani 2000 ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi, aho abakozi bakuru bakuru 8 bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bahagaritswe mu kazi mu kiringo cy'imisi 15. Abo bategetsi harimwo abatwara ibisata nk'ico kumenyesha amakuru n'abandi bagirizwa amakosa arimo kudatonda ku kazi ku masaha. Amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko ibiro vyabo vyugaye. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha bamwe muri abo, gusa ntacyo barashima kuvuga kuri iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimi. Ido nido kuri inkuru n'umumenyesha amakuru wacu Pierre Clave niyo nkuru.
Uwabonye n'amaso yiwe ibiro by'abahanuzi bamwe bamwe kwa perezida nko kuwujejwe igisata cyo kumenyesha amakuru Wirinyamitwe umuhanuzi mukuru Charles Nkusi ujejwe iby'ingendo Godefroid Bizimana wahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa ndenza ko nabandi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ku miryango y'ivyo biro hamanitse igipapuro canditse ko kwabo bategetsi bazogaruka ku kazi inyuma y'iminsi 15 uhereye kuri uyu wa mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani. Abandi barabwa n'ingingo nk'uko amakuru yo kwizera bivuga ni Albert Nasasagare yahora ari umukuru w'abajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean-Marie Rurimirije, Pascal Barandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane na Colonel Firme Mukwaya. Abo bose uko ari 8 itegeko ry'umukuru w'igihugu gerekana ko arabahanuzi mu bisata bitandukanye mu biro kwa perezida Evariste Ndayishimiye. Umwe mu bari kuri urwo rutonde yabwiye Ijwi ry'Amerika ku intandaro y'ibihano byahawe abo bategetsi ari ugusiba canke kudatonda ku kazi ku masaha. Ku munsi wa gatanu heze hakiri kare mu gatondo uwo mutegetsi yiganiye Ijwi ry'Amerika ku muhanuzi mukuru mu vya gisivile chef de cabinet civile mu biro vy'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama yagendeye ibiro bitandukanye byose mu ngoro y'umukuru w'igihugu yitiriwe Ntare Rushatsi iri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryaronse yemeza ko Gabriel Nizigama atari yateguje abakorera muri ivyo biro. Ico gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ivyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu ariwe yatumye umuhanuzi mukuru mu vya gisivile kuraba ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Ibihano abo bategetsi bahawe bizorangira itariki 2 z'ukwezi kw'icenda nk'uko itangazo Note Circulaire mu rurimi rw'Igifaransa riri ku miryango bakoreramwo ribivuga. Uwaribonye niko yemeje. Yongera ko ko bose bahawe urupapuro rubahana rusinywe ko n'umunyamabanga mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya byinshi kuri iyi nkuru maze tubaza umuvugizi w'umukuru w'igihugu umufasoni Everine Butoyi. Yamara ntacyo yashimye kubivuga ko n'ubutumwa bwanditse yarungikiwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ntiyabwishuye. Umumenyeshamakuru yari yamubajije ati: hari inkuru turiko turakora yerekeye ko muri presidansi Bujumbura hoba hari abategetsi 8 harimwo n'abatwara ibisata bimwe bimwe bahagaritswe mu kazi mu kiringo cy'iminsi 15 kubera abo batatonze ku kazi ku masaha. Vyo bari vyo mubivuga kwiki? Murakoze. Twabajije kibazo nyene umuhanuzi mukuru ajeje ivyo kumenyesha makuru Wirinyamitwe, nawe nyene umumenyesha makuru yamubajije ikibazo nk'ico. Kuri ico kibazo umumenyesha makuru yamwongereye ko ati: namwebwe mwo bamuri kuri urwo rutonde. Yamara na Wirinyamitwe nta nyishu yaduhaye. Uwavuganye n'Ijwi ry'Amerika ni Jean-Claude Karegwa ndenza ko yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu ubu yahawe ayandi mabanga. Uyu mu majambo make yagize ati: mwiriwe. Ibijanye n'abakozi bo muri presidence bibazwa umuvugizi wa presidence. Twamubajije amakuru avuga ko nawe nyene ari kuri urwo rutonde rw'abahanywe na wati: kuvyemeza canke kubihakana no baninje mu kazi kumuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu mu ngendo zitandukanye umukuru w'igihugu hamaze iminsi ari kwaragira haba mu gisagara ca Bujumbura kumugwa mukuru w'ubutunzi igitega kumugwa mukuru wa politike n'ahandi yamari kwaragabisha abakozi ba leta badakora neza kazi kabo
kudahana umuvyeyi nyakuri n'umuvyeyi yahana niyo muvyeyi ukuri leta idahana rero ntibari mvyeyi kandi uvyononyeretira muhana ibyo se bivuze yerekana aho tugeze abari muri leta mwavyumvise kandi n'umwe ngo nabashikiranganje gusa mvuze aho mvuze n'umwarimu n'umuganga kuko ari muri leta leta vyeyi nabimenye uwari we wese abarya abandi ngaha abarundi bamenyereye kuza baronona ibisa akavyimbwa havyahiye
umuhinga mu vya politike libera ntibashira kandi abona ko iyo ngendo ari nziza hamwe yokomezwa kandi gakora kuri bose atankunzi uyu asanzwe ari no muvugizi w'umuharima pu Burundi uharanira impinduka avuga ko indongozi mu biro kwa president aribo bari bakwiye kubera karorero keza abandi kuko umwe ruvi bukuru ugakwira igihugu cyose akandi karorero ka hafi aho president ayishimiye yaheruka guhana bamwe mu bakozi ba leta ku mugaragaro ni mu kwezi kwa gatandatu guheze aho yakuru umuyobozi w'igisata utrako gisuzuma kikanatanga ibyangombwa by'imiduga akaba ari naco gishinzwe imiduga ya leta umukuru w'igihugu yasiguye ko akomboye mu mabanga ubutwari ico gisata Albert Maniratanga kuko yari yemeye gukwiragiza amashami y'ico gisata mu ntara zitandukanye z'igihugu ariko ntibikogwe inyuma y'indwi zibiri akuwe amashami y'ico gisata ca Butrako yaciye kwiragizwa mu ntara zitandukanye nka Gitega Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Mu gihugu cya Uganda ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu buvuga ko bubandanya ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijanye no kwakira impunzi z'Abanyafghanistan zigera ku 200,000 umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari Kampala adufitiye inkuru y'Idonido
Amakuru yuko iki gihugu kizakira impunzi ziva muri Afghanistan yabanje gutangazwa na ministeri ifite impunzi mu nshingano zayo yemeza ko mu gihe gitizo impunzi ziza kuba zatangiye kugera mu gihugu Ayo makuru yakurikiwe n'itangazo rya Ministeri y'Ubanyi n'Amahanga rivuga ko ibiganiro bikomeje hagati y'ibihugu byombi mbere yuko izo mpunzi zitangira kugera mu gihugu. Iri tangazo ijwi rya Amerika rifitiye kopi rivuga ko Perezida Museveni yemeye ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Uganda yaba yakiri zimwe mu mpunzi zifuza guhunga ubutegetsi bw'abatalibani baherutse kwigarurira ubutegetsi muri Afghanistan. Iministeri ivuga ko Uganda ari kimwe mu bihugu Amerika yasabye kwakira izo mpunzi mu gihe cy'agateganyo si impunzi gusa harimo n'abakoraga imirimo itandukanye muri Afghanistan iri tangazo risoza rivuga ko ibiganiro kuri icyo cyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigikomeje mbere y'uko iri tangazo risohoka uwungirije ministri ushinzwe impunzi mu gihugu Esther Anyakuni yari yabwijwe rya Amerika ko igihugu cyiteguye kwakira izo mpunzi kandi ko zateguriwe na hoteli zigiye gushikiramo hafi n'ikibuga cy'indege cya Entebbe Ati ni impunzi ziri mu nzego zitandukanye harimo abantu bakomeye bahoze bakorana na Leta ya Afghanistan n'abari basanzwe bakorana n'ibigo bitandukanye impuzamahanga ntabwo twabashyira ahantu hasanzwe twabateguriye amahoteli aho intebe hafi n'ikibuga cy'indege kandi na niho twashyize umwanya bagiye kwakirwamo kugira ngo basuzumwe n'abashinzwe binjira n'abasohoka mu gihugu ubu tuvugana hari inama irimo kubera muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga irimo n'abakozi ba HR bashinzwe impunzi gusuzuma icyo kibazo ariko twizera ko bazamara hano igihe gito cyane mbere yuko bashakirwa ibindi bihugu byabakira Nubwo uyu ministri atatangaje isaha izo mpunzi zajaga kugerera mu gihugu yavuze ko indege zizanye icyiciro cya mbere cy'izo mpunzi ari zahagurutse ariko zagombaga kunyura mu bindi bihugu kuko hari izisigara muri ibyo bihugu bindi Amakuru dukesha iyo ministeri ifite impunzi mu nshingano zayo ibigo bya leta bitandukanye birimo igishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu igishinzwe impunzi ministeri y'ububanyi n'amahanga na ministeri y'ubuzima bafatanije na HR nibo barimo gutegura ibyo kwakira izo mpunzi ikindi nuko ku kibuga cy'indege cya Entebbe hashizweho umwanya uzapimirwamo izo mpunzi ubwandu bwa COVID-19 Ati bakigera ku kibuga cy'indege barahita bakorerwa ibyangombwa bikorerwa abagenzi bose n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Twahateguye umwanya urimo abakozi b'iby'ubuzima baza guhita babakorera ipimo kumenya abanduye COVID-19 n'abatanduye, hanyuma abanduye bashirwe mu kato mu mahoteli atandukanye n'ay'abandi baza gushirwamo. Nta n'umwe turi bwemerere kurenga kuri hoteli ngaje imbere mu gihugu kwivanga n'abaturage. Amahoteli yabo azaba arinzwe cyane. Nubwo uyu ministre avuga ko Uganda ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi, hari abanyagihugu batabyakiriye neza. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe biriwe bahererekanya ibitekerezo bavuga ko Uganda ishobora kuba igiye kwiteza abakora ibikorwa by'iterabwoba b'abatalibani bakurikiye ababarwanyaga. Abandi bagasanga ari umugambi wo gushakira amahoteli yaramaze igihe adakora amasoko. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Rwanda, ubuyobozi bwa koperative Adarwa yabacururiza mu gakinjiro ka Gisozi babwiye Ijwi rya Amerika ko bugiye gufata ingingo zikomeye zo gukora ibishobotse byose kugira ntihazosubire kuba imiriro itewe n'umuyagankuba imaze iminsi igeramira ibikorwa by'ubucuruzi bwabo. Ni nyuma yaho mu gitondo cejo ku munsi wa kabiri hongeye kwaduka umuriro wageramiye ibikorwa by'ubucuruzi mu gakinjiro ka Gisozi. Ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Urahazwi nko mu gakinjiro ka Gisozi kari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abantu n'uruvunganzoka, abaturage n'abapolisi baracyashyanira kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye ibikorwa by'ubucuruzi buhakorerwa. Ni inkongi yadutse ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nk'uko babibonye babibwiye Radio Ijwi rya Amerika. Wageze wabonaga bari bafite ibikorwa by'ubucuruzi byari byafashwe n'inkongi y'umuriro bari babuze ayo bacira nayo bamira. Gana Francois Uwamahoro ahacururiza inzugi yabwiye Ijwi rya Amerika ko yahatakarije ibintu bifite agaciro ka miliyoni 40 z'amafaranga ku buryo atabonye ubundi bufasha bishobora kuzamugora kongera gukora ibikorwa by'ubucuruzi.
Sa natwe byadutunguye twatangiye akazi tubona umurura twatatse nacyo twabashije gukuramo.
Mwari mu bwishingizi se ku buryo byari byishinganye ku buryo mwavuga ngo wenda siranse izabafasha?
Oya, twateganyaga kubujyamo.
Murakurikiza iki rero? Hari ubundi buryo bwo kugira ngo ubashe gukomeza business ibagendere?
Ngo nyine ikigiye gukurikiraho ni ukwisuganya tugatangirira kuri zero. Niba tuzabona bagira neza cyangwa iki natwe iracyo turamenya, cyangwa nabo bafasha bwa leta tuzabona. Ubufasha bwo kuri leta bwo buhoraho bifuza yuko yadushyikira tugakomeza ibikorwa byacu.
Inkongi y'umuriro yibasiye cyane hari ibikorwa by'ububaji n'ahari amasitoke ya za matera, ari nayo mpamvu abazimyaga bavuze ko byakunze kugorana. Bwana Tade Twagirayezu ni umuyobozi wa koperative Adarwa y'abacururiza mu gakinjiro ka Gisozi. Mu kiganiro yaduhaye yatubwiye aho inkongi yatangiriye.
Habanje gushya ahantu hari amamatera abafundi bakoresha iyo barimo gukora akazi kabo ka buri munsi. Hari umuzigo munini cyane wa matera, kuko matera buriya haba harimo product ya essence. Ya rero niho byahereye ubundi. Uko twabyitayemo rero nabanza nshimire polisi y'igihugu, ariko by'umwihariko nshimire ishami rya Fire Brigade kuko ryadutabaye byo bidasanzwe. Ryadutabaye kuko nyuma y'iminota itarenga 15 bari bamaze kutugeraho. Ariko nanone nkashimira n'abaturage cyane ba hano mu gakiriro ka hano. Hano hari amakoperative agera muri ane, ariko bose bikusanyirije hamwe baza kudufasha. Mu gihe polisi yari itaraza, abaturage bagerageje gukoresha amazi, bagerageza no gukoresha imicanga ku buryo batanze ibintu bitarangirika byose.
Ubuyobozi bwa koperative Adarwa butangaza ko byiburi byahiriye muri iyi nkongi bifite agaciro katari munsi ya miliyoni 300 z'amafaranga. Benshi mu bahuye n'impanuka baravuga ko batari mu bwishingizi. Uyu mubyeyi akavuga ko bagiye kwisunga amabanki bakareba ko basubira mu bucuruzi.
Oya, ubushobozi bwo leta idufashije yadufasha tukabona uko turepari byangiritse. Ubushobozi bw'umuntu agiye kwiyambaza banke, yiyambaza abaterankunga yashobora kubona kugira ngo abashe kugira icyo akora.
Igihombo ntikizagarukira ku bacuruzi gusa, kuko agakinjiro ka Gisozi gahuriramo ingeri nyinshi z'abashakisha imibereho, abana bakora imirimo y'amaboko iciriritse mu gakinjiro ka Gisozi.
Ahantu natwe byaraducanze, ahantu byaraducanze, amambere agakiriro ka ruguru karahiye nako bikomeye cyane kurenza naha. N'indi minsi yagiye inyuramo nabwo hagenda hashya, none n'ubu naha ngaha harahiye. Urumva ni ibintu natwe byatubereye amayobera.
Igihombo ukorera muri isoko wese ni n'ubundi ngarukira mugeraho, kuko uyu munsi nta kazi gahari mu bifatika n'uwundi. nunejo bishobora ko nubundi bitagenda neza kubera ikibazo n'iki kiba cyabana
mudahise mwongera gukora ingaruka urazibona gute
ni kibazo cyane n'ese
agacinjuro karadutunza cyane rwose tutongeye gukora nzara yatwica rwose abashomera nkatwe
twifuza cyane nuko twabona ubufasha nyine aya matraka yakongera gukorwa kugira ngo abaturage babone akazi kabo kongera gakoresha bitabaye vuba ubu ngubu nyine n'ukumva yuko byabe nka cyacyo cyo kuguma mu rugo.
Ubuyobozi bwa koperative Darwa bukavuga ko bugiye gufata ingamba zikaze zo gukumiriza inkongi z'imiriro y'amashanyarazi.
Nababwiye ko hano hari ibikoresho biri furazire cyane ku kintu cyitwa amashanyarazi, ariko ikintu tugiye gukora tugiye gufata ingamba zikomeye kuko turi expose ku mashanyarazi, tugiye no kugerageza kuyarwanya. Wenda nka bimwe tugiye gukora amashanyarazi buri muntu hano yari afite installation ku giti cye, ariko tugiye gukora ibishoboka byose none tugere installation imwe muri rusange kugira ngo tugabanye izo nkongi za hato na hato.
Hari ku nshuro ya gatatu aka gakinjiro ka gisozi kibasiwe n'inkongi y'umuriro w'amashanyarazi, abantu bagakomeza gukeka ko ziterwa n'insinga z'amashanyarazi ziba zidatunganije neza uko bikwiye. Duteguriye inkuru polisi ntiyari yakadutangarije impamvu nyamukuru ifatwa nka nyirabayazana w'iyi mpanuka n'agaciro k'ibyahiriyemo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ntiyitabye telefone ye ngendanwa twamuhamagayeho. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibandanya gutaha, hari izindi zimaze imyaka irenga 40 mu buhungiro zitarota gutahuka bitewe n'uko zivuga ko atamatongo zifise mu Burundi. Inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda.
Ndindestro numwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro, twamusanze muri village ya gatandatu iri mu nkambi ya Rusenda ari kumwe n'umugore we n'abana be batatu bari gufungura ubugari bw'imyumbati n'isamaki yokeje. Adusobanura uburyo amaze imyaka irenga 42 mu buzima bw'ubuhunzi.
Jewe nahunje ku 72 bamunganye ndi umwana bonshikira ahantu biti Kenya muri Zaire, hanyuma muri 96 bacatera intambara ino muri Zaire duja duhungira Tanzania. Dungi Tanzania nabaye mu ikambi y'umuyobozi, ikambi y'umuyobozi barayifuta, bamaze kuyifuta twimukire mutabira, twimukiye mutabira muri 2012 batabafuta makambi yose muri Tanzania duca tuba oblige kusubira Burundi aho habereye ibintu by'imigumuko muri 2015 niko gucanongera ngaruka muri Kongo.
Ah, muri ingambi harundi mugabo witwa Nicolas Ndwanyi uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko, aba muri village y'icyenda nawe amaze imyaka irenga 42 mu buhungiro. Ntakozwa gahunda izindi mpunzi zirimo yo guhunguka kuko ntawe azahitira mu gihugu cy'u Burundi.
I Tanzania barantahuye ntacyo bampaye, nsitsi Burundi ndaburahomba ndabura naho ndima nzanongera ndagaruka. Nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe wofumba umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu. Nta matongo nta n'inzu nta n'ikintu na kimwe mfise yo. Nukubwa naho narimbaye narimpanze, nta data mfise, nta mama mfise, nta n'ikintu na kimwe. Twe turabantu basere kuva imbere y'igihe gusikana ya mama ntituzi ngene twobivuga kuko ntatso tubona naho bavuga ngo tugende nta twoshikira mu bisanzwe.
Nizigimana Francine nawashimangira yuko baramutse bamuhunguye adafite aho yahitira mu Burundi kuko imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe yayimaze mu buhungiro usibye imyaka 2 yabaye mu Burundi.
Mushimamo uwacu no mu buhungiro namaze imyaka 15 mu buhungiro none ubu mbaye imyaka 6 uyu girandwe ndi mu buhungiro. Mu Burundi nahamaze imyaka 2 umva nduwo mu buhungiro.
Mbese mugihe abandi bari gutahuka wowe ntubitega?
Nani cyumviro cyahariye
kubera
ta ofise no shikira n'abana nzashikira kuri commune ndicare kuri commune ntibishoboka. Baca bakubwira ati genda ugende mubi wanyu nawe mubi wacu nkubu ntano umuntu numwe. Papa yapfiriye yapfuye 72 mama apfira aho muri Kenya aho hepfo none wumva ndahejewe. Yuwe ni rero niwe dawe niwe mawe niwe arimo byose.
Izi mpunzi z'abarundi zahunza hanini mu mwaka w'1972 zisanga ubuzima bwo gusazira mu buhungiro atari bwiza kuko hari uburenganzira bwazo butubahirizwa.
Turasuzugurwa nk'ubu hariho sisteme bavuga ngo indenga ugasuhura abantu ntibari ku buronko turibwa nk'uko bategezwa kuturonka. Abantu nk'abarimyi bakabura aho barima, abantu bagiye ku ishuri bakabura naho bakora ubuzi, ugahura basaza uko nyene n'amashuri biza akabapfa kuko nyene. Bityo ntazibagira naboneye mu buhungiro ni kutagira umwidegembyo uhagije nk'umwanegihugu. Abantu barafatwa bagafungwa bazira kuko batavuga muri icyo gihugu. nibashobora kwisanzura ngo baje mu ma province barondera ibyo nk'ubucuruzi.
Sam Ngambi yarusenda wonye nari impunzi zo muri 72 zidakozwa gutahuka mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko nta matongo zifite izindi zitanahazi, ahubwo hari n'izindi impunzi z'abarundi zirahitwa Kenya, Kaboke, Mboko ndetse na Swima zidakozwa gutaha mu gihugu cy'u Burundi. Imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko muri sekiteri ya Tanganyika yonyine hari impunzi zibanze y'inkambi zirenga 400. Vedaste Ngabuku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu rusenda w'umutara kivuye.
Tugushimire Vedaste. Mu Burundi amashirahamwe 2911 yahawe ingurane n'ikigega c'iterambere ry'amakomine Phonic yungutse kugera ku bice 62% mu kiringo c'umwaka amaze akora. Vyashikirijwe n'ubutwari ico kigega hari mu nama yo kuraba uko ayo mashirahamwe akora inyuma y'umwaka ashinzwe yahuje umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu na baburamatari. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Mucegeranyo cashikirijwe na Nitunga Serverien arongoye Phonic yerekanye ko muri rusangi aya mashirahamwe yishinze guteza imbere umunyagihugu mu burimyi no mu bworozi agahingura n'umwimbu wabonetse yakoze neza. Yatanze akarorero ku ishirahamwe ryavuye kuri miliyoni 10 rishika kuri miliyoni 80 mu kiringo cy'umwaka umwe. Nitunga akamenyesha ko ari byo gushima.
Iri hangiro leta mbye leta nkozi yari ifise ryabaye impamo kubera ko miliyoni 10 zatanzwe kuri buri koperative uno munsi zaratanze umusaruro udasanzwe. Mwabonye ko ku rugero rwa 62% amakoperative yashoboye kuronka umusaruro akunguka akarenza za miliyoni 10. Mukabona ko mu bisanzwe uravye gose umugambi wa leta washitswe ko mu byo budasanzwe. Aho nk'intara ya Kirundo yahora ifite ikibazo cy'imfungurwa uno munsi bariko bararondera ingene bogurisha umusesekara bafise.
Warongoye Phonic aramenyesha ariko ko hari n'amashirahamwe yahomvye. Ayo nayo yamenyesheje ko batazoyaheba ahubwo bagiye kuyaha abahinga bayanagure.
Tugiye kuzana kugira ngo imiti ikore ikoranye abahinga ba Phonic mu by'ubutunzi no mu byo kurondera ama projet ajana mu iterambere tuzo tubeze tubikore. Abaraba ibyo gutunganya amakoperative kugira ngo abashe gutunganywa neza aronke n'uburongozi bwiza bikoreke. Abaraba ibyo kuba hafi amakoperative kugira ngo akorere neza muri politique ya décentralisation bimeze neza navyo bishikweko. Hanyuma abari mu buhinga butandukanye nk'ababa izabu agikritire n'abandi bafashe cyane mu gutanga ingamba n'imigambi yotuma amakoperative arimira ahantu imbuto zishoboka cyangwa ibitungwa bishobora kubaho neza.
Ndori Chimpa Jean-Marie Vianney umwigisha wa kaminuza mu gisata cy'ubutunzi amenyesha ko imbere yo gutanga aya mafaranga leta ibikwiye guhera ku nyigisho kugira abantu binjire mu bintu bazi icyo bashaka.
Leta rero yategerezwa kusigurira abo bazokoreramo acteur. Hari abantu barafise ukundi migenzo ngira ngo abarundi ukuntu tumeze ukumva ko mengi ibintu leta yazanye ntibizohomba kuba naho byohomba leta. Hari abantu nabavuga uyo mugani ngo leta ntihomba bakira ko leta aribo nyene. Leta rero yobanze gatanga n'inyigisho ikamenya ikamenyesha bene igihugu ko namba n'ingorane yaje izorihwa namba naho bari leta iba ibifata mu mugongo igasuga bajye bazobikorera mwoko bategeza gukora nk'urudandazwa nyine rutegeza kuri hikori cyangwa rukari mugabo rutegeza kwibuka ko bazosubiza ingurane basavye.
Kuri izo ngorane zagiye ziribonekeza mu mashyirahamwe amwamwe gushikaho ahomba umushyikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca yatanze impanuro.
Ubu ni wiwe mu ntara byaragoranye ntacarekirana ngo tubiri tuvurana ubupfu aca agenda araba ahandi byagenze neza yegere mugenzi we buramatari musitanteri imitumba yiwe byagoranye yegere musitanteri byagenze neza icabona atabona neza ntagira amakenga kukibwira mugenzi we kugira muzuze.
Umushikiranganji Ndirakobuca yasavye baburamatari kuva mu biro bakaja ku kiviko kugira abahimiriza abo barongoye kwitabira ibikorwa by'iterambere. Muri iyo nama kandi umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yamenyesheje ko abandurikiza cha COVID-19 baguma biyongera ariko ko bashima Imana kubona atabo kiriko kirica. Yasavye baburamatari kubandanya bahimiriza abo barongoye kwikingira. Mu bijanye n'umutekano naho baburamatari bose bemeje ko intara barongoye muri rusangi zitekanye kiretse hamwe hamwe nko mu gisagara cha Bujumbura havugwa banywa ibiyayura mutwe bigatuma bahungabanya umutekano waho baherereye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
radio Ijwi d'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yakakanyagarukiye mugira umunsi mwiza umunsi wa mahoro n'amahirwe